Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri no saha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Ejo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu, amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru. Umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett yaganiriye n'umumenyeshamakuru Salem Fekadu wo muri serivisi y'icyongereza hano ku iradiyo y'ijwi rya Amerika. Icyo kiganiro muracumva mu majwi y'umumenyeshamakuru wacu Eloge Willy Kaneza nkubaza na Diane Ninazwe ubusubiza.
Mu gutangura nifuza kumenya ku bwawe igituma ubwigenge bw'itangazamakuru ari ingirakamaro.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press.
Murazi ko muri Leta Zunze za Amerika tuvuga ko kuba ubwigenge n'ubwisanzure mu kumenyesha amakuru biri mu ngingo ya mbere y'ibwirizwa nshingiro atari gihamana, kuko udafite itangaza amakuru ryigenga ni kuvuga ikintu gishobora kuzana inkuru ku bantu mu bwigenge n'ushobora gushika kuri demokarasi. Ikindi mushobora kuraba ku isi yose iyo amareta ari mu ngorane canke ariko akora ivyo atifuza ko abantu bamenya, mu gihe hari nko gusubirizwa ku butegetsi, uguhirika ubutegetsi, amatora bariko ari miriza icuna cyo gihe banumisha amenyesha makuru. Mushobora kwibaza muti ni kubera iki? Niko batahura ko itangaza makuru ari inkomezi. Kandi iyo abantu baronse inkomezi nyinshi bashobora muri kazoza kwiganzura igitugu c'abategetsi. Nico gituma ahenshi banumishije itangaza makuru kugira ngo bigungire ko ubutegetsi bonyene.
They'll be able to balance out the power of the leaders. And that's why they closed down the presses to keep the power for themselves.
And there's a lot of battles over truth.
Kandi hari ngwano nyinshi hejuru y'ukuri muri iki gihe tuvuze muri rusangi. Ikiboneka kandi nuko ari ivyibanze. Mugabo ico nibaza nuko abantu bo kwemeranya nanje kwitangaza amakuru yigenga n'abanyamakuru bakurikiza amahame ari ngombwa dufatiye kuvyo wasiguye. Mbega ijwi rya Amerika rihagaze he muri ibi?
Where does the Voice of America stand in this?
So for 75 years, the Voice of America has had its mission to bring objective, verifiable news and information.
Urumva mu myaka 75 ijwi rya Amerika rimaze ryagize ubutumwa bwo gutanga inkuru zidahengamye kandi zitohojwe mu bihugu atayindi nzira n'imwe byari bifite yo kuzironka. Tuvugira mu bihugu bimwe bimwe byakamanikiwe mu kwiyugarira ko ku isi. Murabizi na Gaterason ko na hafi ibice 13 gusa ku ijana by'ibihugu mbere n'abantu mu isi ari bo bonyene baba mu bihugu birimo itangazamakuru ryigenga. Abo nibo bantu rero dukorera tugaha amakuru kandi twumvira ko ari iby'agaciro ko abantu bashikira amakuru bashobora kwizera.
Have access to information they can believe.
And from your work and you've been here for a while.
Ufatiye ubikorwa cawe ukabumaze igihe hano n'izihe nzitizi wumva n'amenyesha amakuru bacu.
Niko narashoboye guhura n'imigwi y'amenyesha makuru batandukanye barimwa abo nko muri Uganda, aho batari bake muri bo muzi ko bamaze gukubagurwa bariko barangura umwuga wabo. Abenshi mu bo twahuye bakomoka muri Afrika baragarutse ku ngorane zo gukorera itangazamakuru mu bihugu byabo, aho usanga bafise amaradiyo baba bafise icinyegeje inyuma. Hari nkamwe bambwiye bati turashoboye kuba bamenyesha makuru beza ku isi tugatangaza amakuru akoze neza, ariko nta n'umwe dufise yemera kuyavuza kuko nyine radio atemera ko avugwa ukwari. Ikindi kibazo nuko bamenyesha makuru muri Afrika bahembwa nabi cyane, kubyo usanga binanata bakirinda umuco wo kwakira amafaranga kuko bazi neza ko ari kizira kubamenyesha makuru. Nk'abo twavuganye bambwira bati ntiduhembwa bihagije ngo dushobore kwibeshaho, byumvikana rero ko ari ngwano ikomeye kuri bo.
hanyuma iruhande gusugerezwa urabizi ingorane z'uburyo bw'amafaranga amareta agerageza kwica inkuru ari nabwo by'ukuri butumwa bwacu iyo hari rero twigoro two kwica inkuru ni gute ijwi rya Amerika ritsindurwa rugamba rikitwararika ko turonka makuru adahengamye urabizi inkuru ishikira abanywanyi bacu.
One of the things when you were talking about the journalistic standards, one of the journalistic standards is
to ni kintu kimwe mu bintu bigaruka iyo uvuga itangazamakuru ryo hejuru ritagira gahonzi. Bimwe mu bituranga nk'amenyesha makuru bari kuri urwo rwego ni kwama twagerageje gutohoza amakuru dutangaza tukayitondera kandi tukavugisha impande zose zegwa n'ibibazo. Iyo rero uruhande rumwe rutari kurura kuvugisha urashobora kuronka amakuru ku rundi ruhande kandi ugashobora gukora udahengamye. Ikindi kihari ni ugutohoza ibintu ukamenya ukuri urabiye ku vyabaye. Ico ni ikintu c'ingenzi tugerageza kandi turagikora. Ibi rero nkibaza ko ari amahirwe yongera kuyo dusanzwe dufise ngaha muri Amerika, kuko abamenyesha makuru bacu bashobora gufasha abagenzi babo bari ku rubuga kuronka inkuru ziyongera kuzo basanganywe no gushishoza iba vyabaye.
Uvuze rero kwa amahirwe kuba hano. Kamwe mu turorero tunkora ko iyo tuvuga ibijanye no kuvugisha impande zose n'igihe dukorera ku Burundi. Uburundi n'akarorero nyako aho leta yazimije BBC ni radio yacu. Twararondeye leta kugira ngo ivuge impamvu yayugaye. Umuhanuzi wa perezida yagize ati ni ukubera amakuru y'ibinyoma. Muvuga iki kuri ivyo vyitwazo? Novuga nti vyo kwica canke gukandamiza canke gusiribanga inkuru.
I think that the use of the term fake news is really unfortunate because
nibaza ko ukoresha ijambo inkuru z'ibinyoma ari ikintu kibabaje kandi kitanafashe. Wowe urabizi rumenyesha makuru. Iyo inkuru yiswe ikinyoma ntibikibaye inkuru. Gukoresha iryo jambo rero ni nko gukoresha amajambo asugumwe n'umuyaga. Kuzivya imenyesha makuru vyemewe kandi vyizewe aho biri ku isi yose nibara. Murabizi ko mu Burundi batwugari insiguro n'ivyitwazo baduhaye kimwe n'ivyo bahaye BBC vy'ukuri ntibifashe. Nta na gato, nta kuri kurimwo. Bashaka kutwomora gusa hama barondera ivyitwazo. Ibi nibwo bwoko bw'ibintu mubona biba. Ntibashaka kuvuga imvo yabo nyamukuru iyariyo.
They don't want to say what their real reason is.
Tukivuga kuri umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru ku munsi w'ejo wa gatanu washitse mu gihe abamenyesha makuru b'Abarundi hafi ijana bahunze igihugu. Abo bakaba barashinze amaradiyo n'ibimenyesha makuru bitanu bivuga cane cane amakuru y'u Burundi. Abayobozi b'ayo maradiyo akorera hanze bavuga ko intumbero ari ukudaheba umwuga no kuguma babwira amakungu ibiriko birabera mu gihugu naho bahunze. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaragendeye zimwe muri izo radio.
Isaha kwegeranya amakuru irageze. Abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora n'ingene bayakora. Aho bicaye ni hafi nka cumi. Hari n'amakuru bareka kuko basanze adakomeye cyane. Aho ni mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba, nimwe muri zitano zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Anne Marie Niyohire ajejwe igisata c'imigambi muri iyo radio yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abamenyesha amakuru hafi ijana bahunze bansabye kuguma bicaye ngo bahebe umwuga. Iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha amakuru, icyo uwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe.
Na cyane cyane twasanze abamenyesha amakuru bari ngaha ni babandi novuga mu maradiyo y'i Burundi bari bazi umwuga koko. Baraheza bashira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana, kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe.
Iyo radio ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka kazi na muntu, umutekano, imibano n'ibindi. Niyuhire ati amakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta.
Sinzi kudahora twumviriza Cravere mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu. Turafise abaduha amakuru naho tutabavugira hejuru. Ni inzitizi ku kuraba no kugenzura ko vy'ukuri ibyo bintu byabaye, kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati yayibonye niyo yarari canke bahejeje kuyimubwira yashitseyo. Biradutwara uburyo, biradutwara umwanya, biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe n'ico tuvyemera gucyo. nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku radio kuko nabo nyene ngira batinya umutekano wewe sinovuga ko batwanka canke badashaka kuvuga
yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RPA Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafise ingende bagerageza kuzica hirya no hino
amajwi abantu dukoresha muramumva benshi tuyahindura nibajye abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira mabi ari karakogwa nimbonera kure zitubwira mabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambi wa CNDD-FDD tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati nimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uko hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bandi twabwira tuti ni radio RPA ngo iyo radio ngo ntayonzi ngo iyo radio ntikibaho ngo iyo radio cyangwa kuvugira
abamenyesha makuru bayo ma radio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje mu menyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane cyane twikora ko
uvunitse amenya gucumbagira ko baho twavunitse ko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraba
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko yaje nayakoze fise y'imiryango ayo makuru rero ragushikiye ucubwira mugenzawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntari wacu kandi ndashafise y'imiryango ibindi navyo ati ni ibintu byabaye byavuzwe ku muntu mu muryango wiwanje
hari n'indi yitwa Radio Peace FM iherutse kuvuka umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugwaruka ikorera cane cane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuza turahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimba ari umugore kumbure canke umupfasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa coroshe claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi irayavuga cyane
nk'abanyagihugu baba muri ayo makambi ari nkabo maso yacu no gutwikwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata uburyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho muramuvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta nimwe ifise umurongo wa FM yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo no munsi nuja kuyavuza atumaja ariko kaza kaja muri toilette kuyumviririzayo nujyamanye n'umugore mu gitanda arashirayo mayekutere ubwira umugore ntiyumvira ibyo ariko arumviriza kubera iki kubera aba bategetsi baca bavuga ati ibyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kubyumvana tuzomuca amatwi
irwanda yezo hari na televiziyo Renaissance nayo nyene yahora ikorera mu Burundi hakiyongera ko na radio Morisho ikorera muri Canada ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bw'itangazamakuru abo bamenyesha makuru bababazwa nuko ushitse bakorera mu buhungiro bakifuza ko uw'umwaka uza utobasanga aho bari Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanze tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisi bwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuvisa indwi gushikisa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi mushikiranganje imigendranire y'u Rwanda n'andi makungu Dr. Richard Sezibera maze kubwira itangazamakuru ryo mu Rwanda ko leta y'u Rwanda yifuza ko abayobozi b'imitwe yose ivuga ko ishaka gutera u Rwanda batabwa muri yompi. Ndi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ku murongo wa telefone yari mu banyamakuru bakurikiranye ikiganiro cha Dr. Sezibera. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda. Ego mushikiranganje Sezibera, abayobozi yabadomye ko urutoka bavuga amazina ni bande?
Abayobozi yadomye amazina rero harimo Rusesa Bagina, harimo Kayumba Nyamwasa, harimo Mukankusi, ndetse nibwo bwa mbere uyu muyobozi yanavuze ko leta y'u Rwanda inafite yafashe Major Sankara, avuga ko mugihe gitoya cyane azageza imbere y'ubutabera nyuma y'uko atangaza nibi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB narwo rwasohoye itangazo ruvuga ko ari rwo rufite Sankara, kandi ko mu minsi iri imbere azageza imbere y'ubutabera kubazwa ibibazo birimo kurema umutwe witwara gisirikare utemewe gukora ibikorwa by'iterabwoba, gushimuta abantu ndetse n'ubwicanyi.
Ayo makuru yuko bafise Calixte Sankara asohotse inyuma y'uko hari umwanya munini hari urujijo kuri bamwe bamwe bavuga atari mu Rwanda, abandi bavuga bateka ntaraja mu Rwanda aracari ahubwo muri Maurice, none bavuze gye ari u Rwanda rwashoboye kumufata?
Ntabwo bavuze ngo bamufashe ryari, kuko ni ibintu byari bimaze igihe nk'uko mubivuze babivuga, nta muyobozi n'umwe wigeze agira ikintu abitangazaho. N'amakuru bavugaga ngo bamufashe mu birwa bya Komora, abandi bakavuga ko atari byo, ntabwo bigeze bamufashe ryari, ariko bavuze yuko bamufite kandi mu gihe giri imbere bazamugeza imbere y'ubutabera akabazwa ibibyara bimaze kubabwira. Nyuma y'iki kiganiro cya Ministre Sezibera, umuvugizi wa RIB nawe RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nabo rwahise rwemeza ko rumufite. Ni amakuru mashyashya mu gihugu, nta muntu n'umwe waruzi uko Sankara ari mu Rwanda.
Urakoze kandi kunkosora kuko nari mvuze ko ari il Maurice mugabo ni komo hamaga Asumta kuvya Mukankusi Charlotte nabyo kuvyerekeye ama passport bavuga ko afise iyo mu gihugu ca Uganda, ico kibazo hari ico bakivuze ko nico bategekanya gukora?
Ntacyo bakivuzeho, ahubwo ministri yavuze ko nyine aba barimo Mukankusi nabo mu gihe gito bifashishije diplomasi, na nababwira ko ministri yabonanye n'abanyamakuru amaze kubonana n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko bifashishije inzira ya diplomasi, n'ababandi barwanya leta bari mu mitwe irwanya leta bashobora nabo kuzafatwa.
Hari amakuru ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo cyarahaye abarwanyi indwi igihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere. Aya makuru Dr. Sezibera hari icyo yavuze ko yoyo?
Nayo nayabonye mu binyamakuru byo mu Rwanda, ariko Minister Sezibera nta kintu igeze abivugaho.
Hama kuvyereke naho urwamo rw'amasasi rumaze gumise gumvikana mu mashamba atandukanye yegereye u Burundi.
Minister Sezibera yavuze ko ntabwo yigeze avuga urwamo wenda mu mashyamba yegereye Burundi, ahubwo yavuze yuko usibye Sankara wafashwe hari n'abandi barwanyi bari bari kumwe ahubwo bishwe mu ishyamba rya Nyungwe.
Bagera kuri bangahe?
Ntabwo yigeze avuga umubare, yavuze ati hari abandi bari bari kumwe nawe bishwe.
Hejuru ya Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bona ko Abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane zibahanze. Ambassadeur Anne Casper yabishikirije ejo mu gihe ishyirahamwe Search for Common Ground ryari ryaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise Tuyage. Inkuru y'ijuru ya Amerika muyigezeho n'umunyamakuru mugenzi wacu Eloje Wirikaneza.
Urongo ishyirahamwe Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi Tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru. Uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID. Ambasador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavuye umutekano mu gushikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo bibahanze.
Hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose.
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza umugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
Nosaba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka utere imbere kuko na kare urari inzara hakazuka iki inzigo. Muri ico gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko. Icyo nico kinini nosaba leta.
Umushikanganje wo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwama hashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi.
Mubyirwa bitari bike bimaze gukongwa ku buryo amakuru atorokanywa ninge natangwa byarekanye yuko avugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi n'ukuziriza abamenyeshamakuru kugira bahindura ingendo bamena nacyo abasanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise mu by'ubutunzi.
Umugambi Tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi.
Hello Jolie Kaneza arakinuye tukiri kumakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari na mashinga mateka y'ibihugu bihurikiye mu ishamwe rya Afrika mu buseruko ejo kwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa vyayo yarusha mu gihugu ca Tanzania ari kwisubira kwihweza amafaranga iyo shirahamwe ryakoresheje mwaka w'2017 waheze itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ibindi tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver Niyonkuru.
Kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri Tanzania. Mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga. Bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka Yase. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango. Mu kwezi guheze abashinga mateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane ugurwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmwo ibyifuzo byose by'ugwaruka. Kuvyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashinga mateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe. Vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashinga mateka urabe iby'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe. Ikindi abo bashinga amateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere. Bitekanijwe kandi ko hazoboneka akaryo kuko imigwi yose y'abashinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe. Izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga amateka. Mu kiringo c'indwi zitatu bazomara abo bashinga amateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati, igice ca Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ubweze. Ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe. Intumbero y'uwo mugambi uhuza ibihugu vya EAC, COMESA na SADC no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo, amabarabara, gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe. Ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingene amategeko yo bameze. Ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro. Ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe igeruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigizwe umuryango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bacinga amateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Ihuriro ry'abacuruza amamodoka mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamiriza imikorere mibi y'abatoza amatagisi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, bavuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yongera ku matagisi asanzwe atangwa kandi ntibaronswe n'icemeza ko bayatanze. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye.
Asosiasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa Goma ASRV mu mpine hamwe n'umuryango luca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze. Baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya. Byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo. Iyo amaze kwishyura imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa plaque bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu. Ariko igitangaje kandi kibabaje, abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka DGDA bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhe inyemeza bwishyu. Baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga. Ashobora kuba amadolari 700, 800, 1000 se cyangwa narenga. Iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande, imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya DGDA ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera. Muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka, mu 2013 ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa Sidonia World, aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro abikwa hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara. Nubwo bimeze bityo ariko, aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa Goma, bababwira ko aribo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose, bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bita ibyo kigafungwa. Uyu ni John Mayembe uyobora ihuriro ASRV. Ushobora kuba wakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa Bukavu, Kasindi cyangwa Mahagi, ariko wagera hano Goma abakozi ba DGDA bagafata imodoka yawe bavuga ko itakora ibigenzura bihagije. Ushyize mu gaciro wasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kirewe wagitumije. Niba ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba, kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha, nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha. Turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe, ubucuruzi bwacu burahomba. Bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Goma, ariko nta gisubizo barabona. Ngibi bimwe mu byo basaba: guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo, kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka, cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa Sidonia World kandi bukaba bukoreshwa. Kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa Sidonia World, gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko, kimwe no kwirukana abakozi ba DGDA bagaragaraho amanyanga, gushyiraho amananiza no kurya ruswa. Ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga. Ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose. Cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira. Nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa. Iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu, gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka, guhirima kw'igihugu n'ibyizana, ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato. Birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu, umunyekongo mugenzi wawe, no gukunda igihugu cyakubyaye, igihugu cyadukujije. kikaduha ubukungu bwacyo, ariko tukaba tucyitura kuba indashima. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa.
Nonga hadu chaitu sozele kigani ilwanyu muna harachuno musi mandanyi kurani guwa mubanyi no muzi anyu. Sakumi ni muze guta nguwa ni kigani ilo muri isanga. Sakumi na zibi la makuravu guwa mwurundi. Igeche sahinge makuravu guwa kuisari kutuwaza kuibanda kuri Afrika. Ababa andanya kudutega matukui mumasegonda make sakumi na zibiri. Murumva ikigani ilo chumuziki tuwashikiriza buri wagata andatu iisaha. Murio hegwe.